Oh, esuku ntari byiza kumenya ko Yesu Kristo ari wanje. We yatabuye chachete chaturega azombera vyose. Hafi ya Yesu, hafi ya Yesu. Akayaga kijuru karadukikuje. Iyo turindiriye dutekereje imbere y'inyonga ziwe mu masengesho. Hafi y'umutima wawe mucunguzi. Icyo nicyo kivugo cyanje buri munsi. Narakwiyeguriye burundu ibyoshika byose ntacyo bintwaye. Hafi ya Yesu, hafi ya Yesu. Akayaga kijuru karadukikuje. Iyo turindiriye dutekereje mu nyonga ziwe mu masengesho. Mukiza mukundwa, numbohore unkureko kajewe kugira ngo igikorwa cyanje n'ibyo nkora byose bigaragaze ubuzima ubugingo bwa ubuzima bwawe. Hafi ya Yesu, hafi ya Yesu. Akayaga kijuru karadukikuza. Iyo turindiriye dutekereje turi imbere y'inyonga ziwe mu masengesho. Ndizera Imana ivyo yadusezeraniye bizoshika. Ijambo ryiwe rihoraho, rihora rihangamye, ntirizovaho, ntirizovaho na rimwe, ntirizoshira na rimwe. Nicyo gituma ndema. Abisi barancokora, ntibashobora kuntahura. Sininya abancokora. Nzibonera Yesu nk'umwami wanje. Ndizera Imana, ndizera Imana. Ndizera Imana. Mbega sinategerezwa kwizigira uwo anyuzuza umunezero. Sishobora kwitaho ibiriko biraba kuko nta kindi bikora atari ukumbabaza. Isi irancokora. Ndababazwa. Ibyijuru nivyo binkwega. Singitinya gucokorwa. Nzobona Yesu, nzibonera Yesu nk'umwami wanje. Ndizera Imana, ndizera Imana. Ndizera Imana. Kandi ni ku neza yanje. kandi byo birahumuriza umutima wanje. Umunezero mwinshi, mfite umunezero mwinshi kandi ntuzoshira na rimwe. Isi irancokora ariko ivyo ntibintera ubwoba. Sintinya abancokora, ndabona Yesu aje nk'umwami wanje. Ndizera Imana, ndizera Imana. Ndizera Imana. Mbega umugisha, Imana iri kumwe nanje mu nzira zanjye zose, aho mwe muwiwe anjana. Isi irancokora, ivyo ntaco bintwaye, ntibintera ubwoba. Sintinya abancokora, ngiye guhura n'umwami wanje Yesu. Ndizera Imana. Intangamarara na mwendata Baumgartner. Bendata bakundwa n'abashiki bacu mu mwami, kuba kino gikorane cyanyuma cy'uyu mwaka kumwe na mwendata Frank hano i Zurich, turabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami ahimbazwe ashime kandi kubona dushobora gukoranira hamwe kandi turi mu mwidegemvyo, kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana bivuye mu kanwa k'uwahamagawe, kandi dushobore kumva icyo mwemu abwira ishengero. Uno munsi ni umunsi w'ubuntu udasanzwe, kandi baza ko mwese mwaje mwiteze ikintu gikomeye kugira ngo twibonere umwami ubundi busha. Uno munsi nashaka gushinga intahe kubw'ubwiza bw'Imana, ukuntu umwami arongora kandi akayobora neza abiwe. Anna Baumgartner, mushiki wa sokuru wanje, niwe muto mu bana 17 bavukana. Haze imyaka 50 antumiye kugira ngo nze mu bikorane bidasanzwe bya mwendata Frank hano hantu hitwa Fox House i Zurich. Icyo gihe nari mu ishengero ry'abapanekote. Igihe yantumira, Anna yarambwiye gusa muri maka, arambwira ati ubu ntugikeneye inkongoro y'amata, uriko uracuka ubuke buke. Ubu rero ukeneye ivyo kurya bigumye bikomeye kugira ngo usubire gukura mu buryo bw'imwemu. Igihe numva mwendata Frank ariko aravuga ubutumwa ubwa mbere, yari agikomeye afise hasi imyaka 40, ubwo nyene naciye menya ko ari ivyo kurya bikomeye kandi bikiri bishasha dukeneye muri no misi ya nyuma mibi. Nkuko vyangaze kunwe tata Branham, mwendata Frank nawe n'umuntu yarungitswe n'Imana, n'umuntu ameze nk'uko umutima w'Imana ushaka. Iyo yabaye ingingo ivuye ku Mana kugira ngo imushireho kandi hamagare mwendata mukundwa kugira ngo ashobore kuvuga ubutumwa bwa nyuma bw'ukuri kandi butagira karohe, ubutumwa buhoraho bw'agakiza ku isi yose no ku mahanga yose no mu moko yose. Mwendata Frank, mwendata mukundwa Frank, kuri uyu munsi ukwije imyaka 90 turakwifuriza imigisha myinshi y'Imana no kugira imigabane ibiri y'inkomezi mu mwemu mu bugingo no mu mubiri wawe. Imana ishobora byose iziguhembe inshuro ijana kubw'igikorwa wakoze gikomeye no kubw'ubwitange bwawe kubw'ubwami bw'Imana. Ni kuzeze ivyayo vyose kandi izogwe kuzoruhukira kuri ca kiyaga cibirahuri kuko uzobubikwiye. Mbere ko dusenga, nashaka nsome ijambo riri muri Matayo 24. Matayo 24, reka nsome umurongo wa gatatu mushike ku murongo wa 14. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye baramubaza bati, tubwire ivyo bizobaho ryari kandi ikimenyetso kizuba ikicukuza kwawe n'icyo umuhero w'isi. Umurongo wa kane, Yesu arabishura ati, mwirinde ntihagire ubazimiza kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo kandi bazozimiza benshi. Murongo wa gatandatu, muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimuhagarike imitima kuko bitazobura kubaho ariko umuhero uzobutaraza. Murongo w'indwi, kuko ihanga rizotera irindi n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga ku isi bizobaho henshi. Ariko murongo w'umunani, ariko ivyo vyose ni itanguriro ryo kuramukwa. Niho bazobatanga ngo muzigirizwe bazobica kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Niho benshi bizobatsitaza bazogyarukana bazokwankana. Murongo wa 11, kandi hazokwaduka bigira bavugishwa n'Imana benshi bazimize benshi, maze ukubugaririje buzogwira urukundo rwa benshi ruzotimba. Murongo wa 13, ariko wihangana gashitsa ku iherezo niwe azokira. Murongo wa 14, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, ngo bube ikimenyetso kizobera icabona amahanga yose maze umuhero uzocuza. Dusenge. Data twese ugira imbabazi, turagushimiye vuye ku mutima kubona twemereye kubaho mu minsi ya nyuma y'igihe cy'ubuntu muri kino gihe aho vyose biriko birashika. Mwami, twaje uno munsi kugira ngo twumve kandi twongere twakire. Mwami, duhezagire uno munsi mu buryo budasanzwe hano hantu kandi ugarukane vyose hagati yacu. Ijuru ry'Imana ryuguruke ku bwacu muri kano kanya. Turagushimiye kubona mu gihe cy'akagoroba umucyo waratse, kandi abanyuma bakaba bashobora guhamagarwa ngo basohoke. Turagushimiye ku bw'ibifungurwa waduhereye hano hantu mu kiringo cy'imyaka irenga 50. Mwami, urabona umubabaro wacu, urabona ukuntu atacyo dushoboye n'ukuntu atankomezi dufise. Ewe Mana, dushaka kuba abizera nyakuri, nuduhe inkomezi, ubushobozi budukomeza mu mwemu, nutubatize muri mwemu no mu muriro. Mwami, turizera ijambo ryawe n'uburenganzira bwacu gushobora kuronka ibivuye kuri wowe wasezeranye. Ndagusavye Mwami, utugirire imbabazi kandi wugurure amaso yacu n'imitima yacu. Abagwaye bose bakire uyu munsi. Ewe Mwami, dushaka gukora ko uyu munsi mu kwizera. Ni wewe wanesheje Golgota. Uri wa wundi kandi ibintu byose ntuhindwa, kandi ibintu byose za kubikora neza. Nuwe umusavyo wawo kwizigirwa, na twebwe twese uduhe inkomezi, twese amuduhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe. Utwishura ibirenze dushobora kugusaba kandi dushobora kwiyumvira mu izina rya Yesu. Amen. Ngendata Frank. Ngendata bakundwa n'abashiki bacu mu Mwami, nanje nashaka kuvuga amajambo makeyi, hanyuma duce dusoma imirongo mikeyi yo mu byanditswe. Kandi ndabasavye mwese muze kumviriza muteze yompi. Twumvise ijambo rikomeye cyane rya Mwendata Baumgartner, kandi twese turashimira Imana kubwira ijambo ry'igiciro kandi gera ry'Imana. Uno munsi mu gihe nkwije imyaka 90, ndashobora kuvuga kubw'icyubahiro cy'Imana ko mfise amagara meza. Uyu mwaka wose sinigeze njya kwa muganga. Imyaka mfise yamara hari ingorane zitari nkeya nteye, ariko ndashima Umwami. Naho mfise imyaka 90, ndacyashobora gukorera Umwami wacu no gushobora kuvuga rino jambo ry'igiciro kandi gera ry'Imana, nkaribwira abantu b'Imana. Twese turazi icyaricyo, uko bimeze, uko ibintu bimeze ubu. Ni ukwitegura kuri abo bose bakeneye kuzoja mu izamugwa. Ni igihe cyo kwitegura kuri ibyo. Mwereta Bog araja gusoma imirongo mike yo muri Bibiliya, iyo nza kuvuga ko nza gutebaho gatoyi. Imana ibahezagire mwese, tubivuze mu izina ry'Umwami wacu. Nusome Mwendata. Tusome mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohani igice cya 14 umurongo wa mbere n'uwa gatatu. Yohana 14 umurongo wa mbere n'uwa gatatu. Umurongo wa mbere: ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi, yaba atahari mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Umurongo wa gatatu: kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana iwanje ngo aho ndi namwe abariho muba. Umwami wacu ahimbazwe kandi ashimwe kubwa rino sezerano. Iri sezerano livuga ko yagiye kututegurira ikibanza kandi akaba yarasezeranye ko azogaruka, akaba yarasezeranye ko azakudutwara akatujana kugira ngo aho ari abariho natwe tuba, kugira ngo tube aho na wari. Tubanaye dusome, dusome mu Bikorinto ba kabiri igice cya gatandatu umurongo wa kabiri. Abikorinto ba kabiri igice cya gatandatu umurongo wa kabiri. Kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamwo ndakumvise, no ku munsi wo gukirizwa ko ndagutabaye. Ehe none ni gihe cyo kwemererwamo, ehe none ni munsi wo gukirizwa ko. Oh, umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe. Ubu murabona, murabona iki ni gihe cyo kwemererwamo, ni gihe cyo kwemererwamo n'Imana kugira ngo abantu babe bashobore kuyihimbara nk'uko byanditswe ngo ku munsi wo gukirizwa ko ndagutabaye, nk'uko byanditswe ku munsi w'agakiza, ku munsi w'agakiza yaradutabaye, yaradutabaye, yaratwumviye wewe na jewe, yaratwumvise mbega wewe na jewe. Ni twebwe twamusavye ngo atwitwarariki. Yongera duhishurira ijambo ryayo n'ugomba kwayo. Niwe burya ushaka ko yishugwa abanza kubanza gusenga, kandi n'igihe cyo kwemererwamo, n'igihe cyo kwemererwa n'icyo kiturongora mu gihe cy'amasengesho, kandi katurongora kukumva amajambo y'Imana. Turashobora kuvyemeza bivuye mu mitima yacu, Imana yaradutabaye mu gihe ku munsi w'ubukirizwa ko, yaratwishuye, yaratwumvise, kandi yaraduhishuriye ijambo ryiwe. Reka tubananye dusome, dusome muri Matayo igice cya gatatu umurongo wa 16 n'uwa 17. Matayo igice cya gatatu umurongo wa 16 n'uwa 17. Yesu amaze kubatizwa acava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru rituyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Ese icyoma bikamera gutya no kuri twebwe ku munsi wo kwemererwa ko, cyane ku munsi wo kwemererwa ko, ku munsi w'agakiza umwami uhoraho yaradutabaye, kandi niwe niwe cyitegerezo cyacu. Igihe yabatizwa ijuru ryarugurutse, maze mwemu yera aramanuka. Esi choma bikaba uko nyene uno munsi mwemuyera akamanuka kurabo bose canke kurabo bose bemeye kubatizwa nkuko bibirivuga maze imana vyukuri ishobora gushinga intahe yuko abo bantu bayihimbara kuko yatwishuye yadutabaye ku munsi w'agakiza kukwera ko yatwishuye ku munsi w'agakiza kandi kagutabara ku munsi w'agakiza turavyizera turizera yuko umwami azomanura mwe muwiwe kuba yacunguye bose babatijwe mu kubwo kumvira kandi ko azotubatiza twese muri mwe no mu muriro reka tubananye dusome kadusome muri Matayo 17 umurongo wa 5 Matayo 17 umurongo wa 5 akivuga haza igicu gikayangana kibatera igitutu kandi ijwi riva muri nyagicu riti nguyu mwana wanje nkunda akampimbara nimumwumve umwami wacu ashime kandi ahimbazwe uyu numwana wanje nkunda muyu mwana wayo mukundwa imfura muri bene se benshi yarahimbara imana hanyuma turabona kino kintu ngo nimumwumve abahungu bose n'abakobwa b'imana ntibazigera bumva umuntu numwe mu buryo bw'imwemo ariko bazokumva gusa ivyo umwami yatubwiye mu ijambo ryiwe niwe mucunguzi mutegerezwa kumva kandi nivyo twakoze kubw'ubuntu umwami abishimigwe tusome mu byayishure Yohana 14 umurongo wa 6 kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiri ijuru afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa ku isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe twavyumvise mu ijambo ry'intangamarara iryo mwe data Baumgartner yasomye yari kuye muri Matayo 14:14 ubu butumwa bwiza bw'agakiza buzovugwa bubwigwe amahanga yose no mu ndimi zose ziri ku isi yose hano mu byajoro Yohana uyu muntu w'Imana yabonye inkukuma iguruka yatiriye ijuru iri kibwira amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose ubutumwa bwiza bw'agakiza butazoshira turashimira Imana umwami wacu ndaraba rero inyuma muri imyaka yose ishize nashoboye kujana buno butumwa bwera kandi bw'igiciro nkabujana ahantu hose haraho nagenze n'amaguru haraho nagenze mu itagisi haraho nagenze mu itereni mu igari ya moshi haraho nagenze muri bisi canke mu ndege uko vyagenze kose kwisi yose ubutumwa buva ku mana bw'agakiza bwarashoboye kuvugwa. Umwami wacu rero yaravuze abitomoye muri Matayo 24:15 aravuga ati ihe umuhero uzocuza. Ubwa nyuma imbere yuko umwami wacu Yesu kizagaruka, aha si byo kubona gusa no kubona ibimenyetso by'ibihe, ahubwo ni no kumva ubutumwa bwa nyuma burimwo buvuga agakiza gashitse k'Imana, kandi tukemera tugakosorwa tugahubugwa muri vyose maze tukagaruka uko kuntu byari meze ku ntango. Uko niko rero Imana yakoresha mwenda tabwana mu gihe cyacu, kandi yaramuhamagaye yongera iramurungika. Leka twumve kandi umuhamagaro w'ukuntu wavuga ngo nkuko Yohana umubatizi yarungitswe nk'integuza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo, gutyo rero ubutumwa nabwo wajejwe cyangwa wahawe buzitangira imbere ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Umwami wacu nashimwe. Ubu turi mu gihe cy'agakiza, turi mu gihe cy'ubuntu, igihe Imana iri kirasozera ibintu byose, kandi turashobora gusoma muri kano kanya tugasoma imirongo myinshi muri Bibiliya izoshitswa imbere y'ukugaruka kwa Yesu Kristo. No kubona Imana yabwirizwa kurungika uvugishwa nayo mu kwiherezo gigiye cy'agakiza imbere y'umunsi uhambaye uhoraho uvugishwa n'Imana yategerezwa kugarukana ibintu byose mu kibanza cyavyo uko byari bimeze ku ntango, kandi niko vyagenze biciye mu butumwa buva ku Mana bw'agakiza buhuye ijana ku ijana n'ubutumwa intumwa zigishije ubwo natwe twahawe kandi twarabwakiriye mu kwizera. Ibyo Bibiliya yigishije vyose vyaravuzwe neza nk'uko birivuga, kandi natwe twabatijwe nk'uko birivuga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi turafise uburenganzira natwe bwo kubatizwa na mwemu no gushobora kwinjizwa mu kuri kose, kuko umwami wacu aravuze ati nubeze mukuri ijambo ryawe nukuri, nkuko byanditswe muri Yohana 17:17. Gutyo rero nkuko Yohana umubatizi yarafise umuhamagaro uvuye ku Mana, kandi ku imirongo yo muri Bibiliya yose yamuvuga ko kandi kavuga ku bukozi bwiwe, turabona turayibona mu isezerano rishasha ni nako bimeze ku ibango ry'ubukozi rya mwenda Taburanamu. Ibango ry'ubukozi ryari ryarasezeranywe mu isezerano rya kera, kandi ryaremejwe kwa ryaremezwa mu isezerano rishasha, kandi vyose vyagenze nk'uko twashoboye kubivuga mu isi yose muri iyi myaka 60 iheze. Turashimira umwami Imana kubw'ibikorane bihezagiye vya mwenda Taburanamu. Ivyo natwe tumaze kumva bitari bike, kandi turaza no kumviriza kimwe uno munsi. Ora Imana yarasubiyemwo ijana ku ijana muri kino gihe ivyo yakoze mu ibango ry'ubukozi ry'umwami wacu. Umwami wacu arashaka kuvuga ati si jewe nkora bino bikorwa, ariko ni data ari muri jewe akora ibikorwa vyiwe. Nkuko vyanditswe muri Yohana 14:10. Ninje kumwe mwene tabana namwe arashaka kuvuga ati si jewe nkora ibi bikorwa, si jewe nkiza ubugingo bw'abantu, si jewe ntangakiza, si jewe nkiza ingwara, ariko Yesu Kristo uko yararejo ni kwa runo munsi ni kwa zokwama ibihe bidashira. Arakiza imitima, arakiza ingwara, arabohora, kandi turashimira Imana kubw'ubucunguzi bushitse biciye mu maraso y'umwagazi w'intama w'Imana, biciye mu maraso y'umwana w'Imana yasesetse kubw'abahungu bose n'abakobwa b'Imana. Turashobora kuvuga tuzi neza ko ari ukuri, kandi bivuye mu mitima yacu duti muri we twahawe ubucunguzi, ni ukuvuga uguhari bw'ivyaha biciye imbabazi biciye mu maraso yiwe. Imana yaraduhaye ibintu vyose kubw'ubuntu bwiwe. Muri kino gihe rero turiko turategurwa, kandi ngeza kubibabwira, twageze ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu, kandi umwami arashobora kugaruka umwanya uwo ari wo wose. Nicyo gituma ndabasabye musubiremo musome ino mirongo ya Bibiliya twavuze hejuru, twamaze kuvuga ko uno munsi rero n'umunsi w'agakiza. Uno munsi ni igihe cyo kwemeregwamo. Uno munsi Imana yaratwumvise, Imana yarudutabaye. Umwe wese muri twebwe ashobore kubivuga mu mahanga yose, mu moko yose, mu ndimi zose, kibe nk'igishinga ntaye cy'umuntu ugiti ciwe. Ubu rero bendata bakuna n'abashiki bacu, reka twumvirize gato mwendata Branham. Mwese muhezagigwe umugisha w'Imana ishobora byose mu izina ryera rya Yesu. Amen. Mwendata Branham. Nimurabe dutegerezwa, reka twihute twongere dusengera abagwaye. Umunsi umwe nanje nararavye naramwiboneye. Nariboneye ijambo ryambaye umubiri, narabonye Alpha na Omega, naramwiboneye. Sinabonye batatu cyangwa batatu cyangwa bane cyangwa batanu, ariko nabonye umwe, we umukiza wanje, we watanga ubugingo. Namubonye nk'ijambo, namubonye nk'ubugingo, namubonye nk'Imana ishobora byose, narabonye inkingi y'umuriro, narabonye muri we ibyo bibiri yimuvuga ko kwari we Alpha Omega, akaba na Omega, kwari we nkingi y'umuriro. Yesu Kristo ko yarejo ni kwari n'umusingo zo kwami bibi birashira. Murabona turamubona agenda hagati yacu, kandi ntigarananirwa, kandi yarasezeranye ati sinzoguheba. Nimurabe nimuhanga amaso Yesu kugira mushore kubaho, niko byanditswe mu ijambo ryiwe. Uwumuhanga amaso azobaho. Mubona iki? Murabona ubucunguzi, murabona ubukira ingwara, murabona ivyo yakoze vyose ni vyanyu uno munsi. Murabona abaravye ya nzoka y'umuringa mu bugaragwa bose barakiza ingwara. Mbega ni kangahe mwe mwokira ingwara muravye Yesu? Mbega Yuda yaravye iki? Yuda yirabye amafaranga gusa. Igihe yaraba Yesu yaciye abona ko yacumuye, yaciye abona yuko yacumuye, mu nyuma yaciye yiyahura. Ugiye kimwe mu gitondo kimwe cy'inkuru z'agakiza, umunsi umwe mu gitondo cy'inkuru z'agakiza, igihe Yesu yazuka hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Tuvyibajije ko gatoyi tukibaza ku ntumwa, ukuntu bashyizwe mu ibohero, ukuntu umwami yabugururiye imijyango y'ibohero. Ubu rero turabona ishusho, turabona Kristo, turabona na Baraba. Murabona hari abasoda b'Abaroma baje baravuga bati, Baraba tuje ngaho kugira ngo tukubohore usohoke utahe. Aravuga ati ngwiki, yavuze ngo ngwiki, ngo ngwiki. Baramubwira bati uri degembe urashobora kwitahira. Baraba arashobora kuvuga ati none ni degembe ya gute? Abasoda bari gushobora kumubwira bati urabona hariya hari ku musozi Gorogota, urabona hariya hariho umuntu yafashe ikibanza cawe. Mbega natwe turashobora kubona ko uno munsi Yesu Kristo yafashe ikibanza cyacu. Murashobora kubibona, yarakubiswe ku bwacu, arababazwa ku bwacu, yarakubiswe mu misagu yiwe twarakize indwara, twarabuguse indwara y'urubanza, ariko niwe mucunguzi wacu. Twabwirizwa kujya ikuzimu, ariko ubu twaruguruye ijuru. Baraba yabonye iki mu gihe ciwe? Yabonye wafashe ikibanza ciwe. Yesu yaravuze ati shengero nimubitahure. Yaravuze ati isi nizosura kumbona, ariko mweho mwebwe mweho muzombona. Nimumuhanga amaso, kuko yarasezeranye ati nzobana namwe mbere nzoba no muri mwebwe gushika ku iherezo, ku muhero. Nimuraba mu ijambo ry'Imana, nimuraba ibyo yasezeranye. Uko yarareje niko ari n'uno munsi, niko ari n'uno munsi, niko azokwamiye bidashira. Ivyo yakoze hari i Galilaya arabikora n'uno munsi hano i Jeffersonville. Byari biki? Byari biki? Ntiyari umuntu yatanguje idini runaka, ntiyari umuntu yaje ngo yiyerekane nk'umuherezi akomeye, nk'umuherezi. Oya, mubona Yesu mumubona gute? Tumubona yahishura ijambo ry'Imana, kuko nawe ubwiwe yari ijambo ryahishuwe. Icyo yari ari kiriya gihe nicyo ari n'uno munsi. Dusenge twunamika imitwe. Mwami Yesu, niryo sengesho ryanje, numfashe sinda bibindi, sinda sinitwararika imyitwariko y'ubuzima. Ndazi yuko turi abantu basanzwe, mwami, ntidutunze byinshi muri ino si, ariko turagukunda. Ubu rero ndiko mvugana n'aba bantu, ntibari kuza hano ari benshi, ntibari no kuza kunyumviriza, ntibari gushobora kuzana abana babo, ntibari gushobora kuzana abagwayi iyo bataba bari baje kugira ngo babone, iyo bataba baje kuraba wewe. Mwami, ndagusaba bashobore kukubona, bashobore kukubona mwami, baje kugira ngo babone wewe. Yesu w'i Nazareti, nubishurire uw'Imana yabo kandi ubahe impera. Mwami, uratubwiye uti hasigaye igihe gito isi nizosure kumbona, ariko mweho mwebwe abizera nyakuri muzombona, kuko nzobana namwe mbene muri mwebwe gushika ku muhero w'isi. Nkuko byanditswe muri Yohana 14:9, nushyize ijambo ryawe kugira ngo dushobore kubona kandi tumenye ko Yesu ariko ariyerekana kuri twebwe nkuko yabikoze muri kiriya gihe, kandi ko ari karashitsa ijambo ryiwe. Mwami, guhera muri kano kanya vyose ndabishyize mu maboko yawe, bivuye ku mutima. Navuze ibikeneye kuvugwa vyose kuri bijya bintu bitatu wari wansavye kuvuga ko. Mwami, dushobore kugumana ivyumviro vyacu bizima, kuko ivyavuzwe vyose vyarashikijwe n'Imana. Mwami, twabonye ica mbere, twarabonye n'ica kabiri, twa urero ntitukibaza ukuntu ica gatatu nacyo kizoshika. Amezi menshi mbere y'uko ivyo biba, twari twabwiwe ivyo bintu hano ingene bimwe bimatane ca gitabo bizugurugwa n'ibindi n'ibindi. Mwami, twaravyiboneye mbere n'ubushakashatsi bwarabifashe nk'ikimenyamenya, burabifite nk'ikimenyamenya. Mwami ni wowe nkomezi zacu, ni wewe vyose. Mwami ndagushimiye kubona unyemereye nkaba umwe wo mu nzu yawe, kubona ndi ugize umubiri wawe. Mwami mwisi yose mu mashengero atandukanye harimo abagize umubiri wawe, twabibona cyangwa tutabibona. Mwami turabona ibintu uri kurakora, atari izuba gusa riseruka, atari gusa inyoni ziguruka. Oya, turakubona mwami, ni wowe mana yacu. Ngira nsemerere mvuge ni ni wowe data w'imbabazi, nuharira ibyaha byacu. Ndabona yuko turi mu gihe cy'iherezo, inzugi z'amahirwe zigiye kugagwa vuba. Mwami numfashe mwami, kugira ngo ningende numingomezi numingomezi nsha, kandi nshoboze kugira ngo ngire icyifuzo cy'uko mbona ikintu kigikoretse. Turindiriye wa munsi ukomeye kushika, numfashe kugira ngo nshobore gukora ibintu byose, kugira ngo urubuto rwa nyuma rwatoranijwe rushobore guhamagagwa. Kandi niko nshinga urufatiro kugira ngo uwundaze aruhagarareko. Mwami nunyemere ivyo bintu bikoreko kugira ngo ijambo ryawe rishike. Mwami nta kindi dushaka atari ukubona ijambo ryawe rishitse. Mwami turi mu gihe cy'abantu batizera, ariko turizera twebwe nk'abantu bawe ku ijambo ryawe ridashobora kunanirwa, kuko ijuru n'isi bizokugwaho, ariko ijambo ryawe rihora yewe bidashira. Data, hano hari abagwayi benshi, kandi kumbure abantu batarakizwa n'abandi bataruzuzwa mwemu yera. Mana yanje, nuze ushitse ijambo ryawe, ushitse isezerano ryawe, abantu babone Yesu, abariwe bahanga maso kandi bamenye yuko bidashoboka ko ivyo bintu bidashoboka ko ivyo bintu bishika atari Yesu abikoze, nkuko isezerano ryo mu ijambo ryawe rivuga. Byose biri mu maboko yawe, nanje ndi mu maboko yawe, n'ishengero ryose riri mu maboko yawe. Nukore ku bw'icyubahiro cy'izina ryawe ryera kandi rishyizwe hejuru. Ndabisabye bivuye ku mutima. Amen. Ubu rero nashaka gusengera abagwaye. Sinzi amakarata y'abasengerwa mwatanze. Nuko reka dutangure, reka duhamagare abafite bamwe bafite amakarata, kugira ngo ntihabe amadidane, ariko bose bashobore kujya ku murongo, kandi umwe aze inyuma y'uwundi, bagenda mugende mukurikirana. Ubu rero mwese mu izina ry'umwami wacu, nimwe mwicaye, ntimuhaguruka aho mwicaye. Abana nibaceceke, ninavuga nti unamika imitwe, mucyo mubikora mwihuta. Hari igihe imwe mbumbi ziva mu bantu bamwe, abantu bagwaye kanseri n'ibindi. Iyo mvuze nti mubike mitwe, bamuca mubikora ubwo nyene, kugira ngo izo mwe mbumbi ntizive mu bantu zinjire muri mwebwe. Ni kangahe twabonye abantu baza bakomeye, bagaca baza bakabicokora ibiriko bibera hano, hanyuma bagaca bakubitwa na kanseri cyanke ibindi bintu kubera ko batizeye. Ivyo ntibiba bivuye kuri jewe. Jewe ivyo njejwe ni ivyo abizera gusa. Bamwe mbere barajanywe mu bitaro by'abasazi kubera ko babicokoye. Nta kibanza cy'abatizera kihari. Hano hari kibanza cy'abizera gusa. Mwizere Imana. Data twese uri mu ijuru, iri koraniro ryose ni ryawe kandi ryamye ari ryawe. Nushobora kubandanya mvuga ubutumwa, ariko guhera ubu nshaka yuko abari wowe uvuga, wamenyeshe ko umukozi wawe ariko ababwira ukuri, bonye n'ubwabo babyumve n'abatari mu murongo w'abasengerwa wewe mwami uri hano kugira ngo ukize umwe wese ahana hagaze ese icyome ijambo ryawe rikemezwa mu izina rya Yesu amen rikemezwa kandi kuri mu izina rya Yesu amen ndabasavye munyumvirize kandi mutekereje ubu rero ngira ndabe kuno murongo w'abasengerwa sinzi nimba hari umuntu numwe nzi muri aba bantu mbega mwese ntituzi nanye muri cyo gihe rero ndasavye muduzi ibiganza nibangahe bazi ko atandaka imwe nzi kuri bo ibice 95% ku ijana ry'abantu bari ngaha ntituzi nanye hano ndabona umugore muto muto sinari bigenda mubona kuva mbaho sindamuzi kumbure ko ari ngaha kubw'imvo z'ingwara kumbure ko yakoze ikintu runaka kumbure ko afite ingorane abuze amafaranga cyangwa kumbure ko afite ingorane mu nzu yiwe nta na kimwenzi kuri we ariko laba ibintu byabaye nka bimwe byaba muri Yohana igice cya 4 umugabo n'umugore bahuye bariko baravugana Yesu yararusha imyaka kujya mugore haranditswe ngo Yesu bamubona nk'umuntu afite imyaka 50 urya mugore nawe yari mugore mwiza akiri muto ubu rero aba bantu babiri bahuye umwe arashaje uwundi aracyari muto kandi bazinanye ari hano akubw'imvo runaka kumureko kwari umwambuzi kumureko ari ibintu ariko arigira ariko nimba ari uko bimeze wiyubare kubiza kukubako sindamuzi yadugije ibiganza gusa kuko sindamuzi kandi ndazi uko ntarigira ndamubona no mudamu jewe rero nk'umuntu nteza kubaza nti wa mugore we ushaka iki ni kubera kibaje ngayo ushobora kumbwira ati mwete barana ati ndi hano kuko ngwaye kansere cyangwa ngwaye igitunu cyangwa ngwaye ikivyimba kandi nta mafaranga afite cyangwa akambwira ati umugabo wanje yarantaye cyangwa sindarongorwa cyangwa umugenzi wanje yarampevye n'ibindi ntushobora kuvuga nti ngira ndagusengere kandi ushobora kuvuga nti mwami muhe uno mugore cyangwa uyu mukobwa umuhe icyo agushaka ko ngaca namubwira nti witahira amahoro niba yizera birashobora gushika ntankeka ubu n'ubukozi bumaze imyaka bukora ariko byari byarasize mu minsi y'iherezo ko imana izokwiyerekana ubundi busha mu bantu ikiyerekana mu bantu nk'uko byagenze igihe uhoraho yagenderera aburahamu akamubwira ibyo sara yari kariyumvira mu mutima wiwe kandi sara yari inyuma yiwe mu ihema imana yonyine ubwayo yari yambaye impuzu taba muzu yaje ije kuvugana na Aburahamu kugira ngo ivugane nawe uhoraho wenyine ubwiwe murabona cyo kimwe imana ari ikeneye kutwishura iciye mu muntu kuko byanditswe ngo nkuko byari bimeze mu minsi y'Isodomu ni nako bizomera muri kino gihe turafite biri Aburahamu turafite n'abandi ariko ishengero ryatoranijwe naryo nyine rafite ubutumwa kandi rafite n'intumwa yaryo ubu rero ibyanditswe byose uko byaba bimeze umwami arabikora hamwe umwami yomishurira igituma uhagaze ngaha ucumenya yuko bivuye mu nkomezi idasanzwe si byo none muri icyo gihe rero uraza kumenya kwari kintu kidasanzwe cy'indenga kamere bibiliya iravuga yuko Yesu yabikoze kandi bibiliya irasezerana yuko azosura kubikora nako bimeze muri kano kanya kandi muraza kubona Yesu mbega niwe jambo bibiliya irabivuga haranditswe ngo ijambo lirabona iby'umutima wiyumvira kandi ijambo livuzwe n'iminwe y'umuntu n'iminwa y'umuntu birakoreka uyu mugore sindamuzi nta nakimwe nshobora kumubwira ariko imana yo iramuzi kuko niwe jambo kandi arashobora kudufata twese akatubwira nk'uko yabikoze kuri wa mugore yari ku iriba muri Yohana igice cya 4 arashobora kumenyesha igituma umugore ari hano ivyo rero bimuvako mwombaza muti uramukiza none no oya yaramaze kubikora mishagu yiwe ibi bishi ibinda bikora kugira ngo ibi bikorwa kugira ngo bikomeze kwizera kwanyu niba ashora kumbwirira ikibazo afise ingora nafise mu buzima bwiwe muri ico gihe ukwizera kwe ko cha gukomezwa ubu rero mwebwe mudafise amakarita y'abasengerwa mugume murimbura ku majambo y'Imana kandi musenge Yesu muzimwe ari kararengana cha mu bantu benshi umugore umwe aramukora ko Yesu acarabaza ati ninde yankoze ko hanyuma carabona uwamukoze ko maze aramubwira ati acaramubwira ko yakize rero bibiri iravuga iti ko ariwe ari umuherezi mukuru ababarana natwe ndabona mwenda ta wine n'umugore wiwe haezi gihe gito uyu mugabo yari hano nkacyagiye Paul ariko arigisha uyu mugabo yari yicaye ngaha mwe muyera yaramuzuye nicabona ko Yesu Kristo ko yararije ariko none umunsi ariko azo kwama ibe bidashira nibangahe nibatarigira babona mwenda ta wine urashobora guhaguruka mwenda ta wine yaguye ukumbi nkaho nyene mubona yicaye niho yaguye umugore we n'umuganga yaraje arakora ko arumva ko atagihema nari namaze kubibona haezi gihe mu gihe twa turasengera nariko ndasengera abantu mbona ibiri mu mitima yabo narabonye ko hari ikintu kiri mu mutima wiwe nari ndamaze kubona abantu umwami yazuye nuno mungoro barashaka kubikora ndafashe mwe muyose kubwico cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo mwe murimbura ku majambo y'Imana wa mugore we nashaka kuvugana nawe rero hari ikintu kiri muri wewe iyo bitabameze gucyo ntuburi ngaha kandi subuzima ariko muruno mubiri harimo ubuzima kandi nibyo bikuyobora nibyo biyo n'amajambo uvuga byose nibwo ubuzima bwawe n'amajambo yawe n'ivyumviro vya nibwo ubuzima bwawe turi hano kandi turizera yuko mwe muyera aza kubishura Yesu yaravugaye na wa mugore aramubwira ati ntiwabwirizwa kugusaba amazi kuko ni umusamariya kazi kandi nacyo duhuriye ko n'abayuda ariko twebuko turi babiri turabanyamahanga kandi uhagaze hano turizera Imana nimba mwe muwiwe ariko arakora muri jewe biciye mu mpano yampaye muri cyo gihe uraza kumenya ko ari iby'ukuri cyangwa atari iby'ukuri kandi wewe urafise impano yo kwizera urashobora kuvyizera kandi mba wizera ivyo akubwira byose bireza gukoreka byose bireza kugenda neza ubu rero mwese mugwe murimbura ku majambo y'Imana mugwe mutekanye uno mugore aragwaye ikintu mu muhogo mbega n'ivyo kuriga mfasoniwe duzi ikiganza urakoze sinabigenda mubona mu buzima bwanje nico gituma ari hano nico gituma ntezo gusenga igihe navuga ivyo bintu imbere gato yaciye amenya yuko ari ikintu kigira kiri hafi kigira kibe yaciye yegera imbere yaciye yumva ikintu gituje kije muri we ujya muco mubona ari ku ifoto ubu rero ujya muco mubona uri ngaha ku uyu mugore ni kindi kirere uyu n'umwizi arizera no mugore su umuntu yizera yigira uwizera n'uwizera ukuri wewe urizera yuko n'umukozi wiwe kandi ko nduvugishwa nayo ego nivyo urizera yuko nshobora kukubwira ikindi kintu kiri mu mutima wawe hari ikintu hano uri kurasengera ikintu undi muntu uri umwana urizera ko ashobora kumbwira ingorane uwo mwana afise umugera w'ingwara uribaza yuko ashobora kumbwira uri we uri umupfasoni walker nturuwino uva hariya mu manuko muri Georgie nutaye muhira wakize Yesu Kristo yagukijije nugende urambe ko ibiganza kujya mwana nawe nyina chakira bite umerewe gute hano ndabona undi mugore sindamuzi sinabigenda mubona n'umugore ahagaze hano navuze ubutumwa kuva isaha 2 zo mu gatondo ubu ni isaha 4 gikogwa ciyerekwa inchuro zibiri gusa byatumye ibiri mu mitima y'abantu byaciye ngumunyanege nkaho mengo mvuze ubutumwa amasaha abiri Yesu yavuze ngo ngiye numva ubushobozi buva muri jewe ni navyo biriko biraba ni navyo biba ko igihe ndiko ndere ku biba mu mitima y'abantu uyu mugore sine bigenda mubona murabona Biriya yaje kuraba yaje ahamagara George ava George ava mu isengero rya Baptiste ndabona ko abone ivyo ndiko ndavuga ni imana umujyango wiwe se baba hariya muri Mexique nabantu beza cyane se wiwe nawe nyina ragwaye arindire yuko njayo George umviriza neza uyu mugore je sindamuzi nari bigenda mubona ntituzinanye ntituzinanye ariko mwe muyera ubugwaneza bwa Yesu Kristo buri hano turabizi ubu rero hamwe umwami Yesu yo mishurira ikintu kimwe hamwe Yesu ura kugukiza iya manosho kugukiza nari kugukiza ariko sinshobora gukora ivyo yamaze gukora iya bayambaye no costume nambaye yari kukubwira ati Maze ukamubwira uti nkiza yari guca kubwira ati naramaze kubikora kuko kugo mishagu yiwe twaramaze gukira ingwara nasho ni ibintu byose bikora nkuko ijambo ryawe yasezeranye rivuga kugira ngo mushobore kumenya mumbone yuko uko yarareje ariko no munsi ariko azokoma ibe bidashira hamwe yonkoresha kambwira igituma muri hano woshobora kugira ukwizera ko kwakira ibyo yasezeranye umwami nabiguhe ndabona umugore baramusuzumye kwa muganga agwaye ikivimba mu mushishito ni kivimba kiri mu mushishito urizera ku Imana ishobora kugukiza aravuze ngo ndavyizera Imana iguhezagire nturu wino wakoze igikorwa gikomeye cyane ubwira ngo ushobore kuza uva muri Tennessee uri mupfaso ni witwa Hart nutahu muhiri wawe ntukekeranye wamaze gukira oh esi choma mukizera urakomeye wewe ntuzinanye sinabigenda kubona mu buzima bwanje kumbure ko umaze kuba mu bikorane nagirishije ariko sindakuzi ariko Imana irakuzi urizera yuko numukozi wayo kandi ko ijambo mvuga rukuri kuko tutazinanye kandi ukaba wizeye ivyo nigishije hari umuntu yaguhaye ikarata yo gusengerwa hari umuntu yaguhaye ikarata yo gusengwa ya umuhungu wancanka wundi ivyo nivyo nzi gusa ariko raba uri hano ugwaye ingwara yo urashavura cyane kandi ukivumbura kandi ivyo bimaze gutera ingorane nyinshi wajaranye n'umuntu kandi urikura musengera nawe nyene n'umugabo wawe kanda fisingora nezo mu mutwe kandi nashobora guhangana nizo ngorane murafise umwana gwaye nimuba ino muva hariya mu buraruko uvuye muri Canada muri Alberta nivyukuri urizera ko nduvugishwa n'Imana urizera yuko ivyo mvuga rukuri nutaye muhira mwahawe ivyo mwasavye Imana iguhezagire wa mugorewe nawe ntituzinanye kandi nawe ntunzi sindakuzi ariko Imana irakuzi urizera ko ndi umukozi wayo urizera n'umutima wose sindakuzi nta na kimwe nzi kuri wewe yaba nanishoye gukiza nari kubikora ariko ntavyo nshoboye sinkizi ingwara jewe ndi umuntu buntu ariko Imana ariko iyo ni Imana umugore akuze ahagaze imbere nuri kurasengera umugore akuze nuri kurasengera ni mama wawe kandi agwa ingwara yivumbuka nyimirindi ya maraso kandi urafise ibintu wagwaye vyavuye ku ngwara ya mahaha urizera yuko Imana izagukiza mama wawe ntari hano ni watahura cufata kino gitambaro kimushireko nawe nyina chakira kugubushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo mwese mwizere mwese muri izera n'imitima yanyu yose murabibona muramubona hejuru ni murabe hejuru irikoraniro umengo hari ikintu kiyo kiragendagenda hejuru irikoraniro ibintu ni ibintu nkora namwe muzobikora niko umwami wacu yavuze yarabikoze gihagendagenda hano ku isi ubu rero uyu ni mugore mugore akiri muto ntiwaje ngaha ku bwawe uri ngaha ku bw'umugabo umwe niwe tumije hano ndabona yuko yunamitse umutwe ariko aranywa itabi wowe uri kurasenga kugira ngo ashobore kubaho ku mugabo anywa itabi imana niguhe icyo uri kurayisaba genda wize n'umutima wose kandi rya dayimoni muboshe nimurekure mu izina rya Yesu Kristo hari ikintu kiri mu mugongo wawe nugende ushimire umwami yamaze kubikora uyu mugore sindamuzi ni umukobwa w'umupfasoni Nison nukiri ingwara urizera ko Imana ishobora gukiza amakonyera genda umubwire yuko wizeye umerewe gute urizera ko Imana ishobora gukiza ingwara mushishito genda ushimire umwami wakize genda uvuge uti ndagushimiye mwami wakize nawe nyine ufise ingwara y'amakonyera nawe nyine ubwawe wakize uravyizera urizera ko ndakurambiye ku ibiganza mwabyumvise Imana guhezagire umwami wacu guhezagire mushikanje umwami naguhukuhoka niwizera gusa wowe ugwaye umutima uragwaye ugwaye ingwara y'umutima ugwaye n'ingwara mushishito urizera ko Imana ishobora gukiza ingwara kwa zibiri n'ivyukuri umwami yagukijije jaheze amakuru ga wa musorewe ugwaye asma urizera ko Imana ishobora gukiza genda wizere yabikoze ugwaye ingwara y'igisukari urizera ko Imana ishobora gukiza kandi ukamererwa neza mu maraso genda yabikoze urizera Imana naho nogira icyo mvuze nkakurambiye ko ibiganza gusa urizera ko mu izina rya Yesu Kristo urizera ko ushobora wakize genda wa mugore we nogira icyo mvuga urizera ko Imana yokiza ingwara yawe yaba ingwara y'abagore genda wizere wakize wa mugabo we urizera n'umutima wose Imana irakiza ingwara y'umutima kuko ni Imana urizera n'umutima wose nimwizere Imana hari umuntu ariko arakora ikintu kimwe shaka kumenya ahari nikintu kiri mu maraso yiwe hari umuntu yagize isanganya ndabona maraso uyu mugabo ahagaze imbere yanje ariko arasenga ego uyu muntu ni GP panels ndamuzi wewe waviriye imbere igihe wagira isanganya urizera ko Imana ishobora gukiza amaraso ariko arava yose acahagarara urizera n'umutima wose uyu mugore yicaye hano imbere yicaye hari iruhande ya mwene data Grismel umugore uri hejuru yiwe wa mugore wambaye impuzu zera witwa Maria sindakuzi ariko witwa Maria ufise ingorane z'uburyo bw'imwemu urashavura cyane ukivumbura ivyo vyose nuvyibagire vyose bireza kugenda neza niwizere umutima wose wizere Imana esi cyo mamukizera uyu mugore yicaye hari inyuma ujuva muri Michigan ugwaye ingwara y'abagore urizera yuko Imana iza kugukiza nicyo gituma wasenze nuvyizere muri kano kanya nuduze ibiganza nibu vyemeye uyu mugore sindamuzi ariko Imana iramuzi we bimeze gute hariya wewe uryamye ku gatanda k'ibimuga ni wowe wenyine uri kimuga kiryamye hano sindakuzi ariko Imana irakuzi hamwe no kubwira yuko hari igitutu cy'urupfu hejuru yawe wowe urwaye kansere ujuva kure cyane ujuva muri Cincinnati witwa Hawk urizera n'umutima wawe wose kuko niwa gumaho nimo goma kwico gitanda uzopfa Yesu Kristo atagukijije niba wizera rero va kwico gitanda maze utangura gutambuka mu izina rya Yesu Kristo nibangahe bizera muri kano kanya murashaka kwizera imitima yanyu yose muri cyo gero nimuze duhaguruke twese natwe twese duhaguruke aho muri hose mu bikorwa uko mushaka ariko musenge mwendata mushiki wacu Brown ari hehe arahantu kamwe ngaha arababaye ntashobora kuduza n'ibiganza vyiwe nabonye yuko agwaye ikintu mu maraso nawe nyene agwaye diabete amenyere kuba ari hano na mushiki wacu Tao Shaka yuko na wize na mutima wose urazi yuko nzigituma bagukuye mu bitaro bahagusohora urabizi ko ndabizi urizera ni wizere uraza gukira Marji nawe nyine ubwawe nawe nawe we ni wizera imana ivyo biraza guca bihera kandi ingwara igisukari ucuyikira ubunyene iragukijije iragukijije n'ingwara y'umushishito nimusenge muri kano kanya nimurabe amasara aragiye hari abantu babwirizwa kugenda baja kure ariko biragaragara yuko umwami Imana yigaragaje muramaze kubona umuntu muramaze kubona Yesu ubu gusigwa kw'amavuta kuri hejuru yanjye ndambitse ibwanza kundi rutambara kugira ngo Imana ishobora byose hezagire nkuko yabikoze mu gihe cya Paulo era bakeneye gukira ingwara no kubohoka abapfuye abakomeretse mu masanganya bakize abandi bari bagwaye igitunu benshi bakize kandi bari baramaze kubaheba abaganga baramaze kubaheba impumyi zarahumutse ibimuga byarahagurutse biratambuka Yesu Kristo ni muzima uko yarareje niko ari no munsi niko azokwamiye bidashira uyu mugabo agwaye intandara umugabo yaragwaye intandara arashinze ntahe aravuga yuko yaragwaye intandara imyaka hafi 20 ubu yarakize ni numwe muri benshi bakize ibihumbi Imana irakize ingwara ntimusizimuke muze mufite ukwizera nk'uko umwana mufunga amaso mwibagira ibindi vyose uri ruhande yawe muraramura muhanga amaso Yesu kandi mubeho biranditswe mu ijambo ko duteza guhanga amaso wenyene maze tukabaho yemwe bene data nimuraramura amaso kuri Yesu maze mubeho niko byanditswe mu ijambo ryiwe nimuraramura amaso kuri we mufunga amaso muhanze abantu amaso muhanze ibyisi maze murabe mukwizera Yesu Kristo yarababaje kubw'ibyaha byacu n'ingwara zacu maze kumwimbisha guyiwe twarakize mwami Yesu aba bantu bariko barasenga umwe wese ariko arasengera uwundi mwami duhagaze imbere y'inyonga zawe imbere y'inyonga za Yesu Kristo yazutse waraduhishuriye ivyiyumviro n'amabanga ari mu mitima kandi nuduhe icifuzo c'imitima yacu nukiduhe esicoma tukizera gusa barambikanye ko ibiganza kandi umwe wese bariko barasengeranira abaninyegu ya Yesu Kristo Satani turahagurutse kugira ngo tukugwanye kandi turagutegetse mu izina rya Yesu Kristo nuve muri aba bantu nuve hano ubareke uve mu bantu bose uko Yesu Kristo ari jambo kandi akaba ari we nkota ya mwemu turagutegetse mu izina rya Yesu Kristo nuso kuve muri bano bantu tugutegetse kubwa ijambo ry'Imana no kubwa ubushobozi bw'izina rya Yesu Kristo turasavye turasabye kugira ngo abantu babohoke burundu kandi mwemu yera aze kuri abantu bose kugira ngo bahabwe ubushobozi bw'Imana kandi kandi Yesu kisagaragare ko ari hano ndacire kwiteka ingwara yose n'umubabaro n'imibabaro yose n'ukutizera kose mu izina rya Yesu Kristo mwemu yera Yesu cyubahiro kandi yemeze kwa rukuri ivyo twavuze ni muduzi biganza mu muhimbaze haleluya haleluya hewe mana yanje amen.